mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira ku FM 104 n'ibice 3. Mwe muri ko mutwumva kuri internet, mwe ko mutwumva muciye kuri wezi 3 akaburungu radio atuvewa akaburungu.com. Mwiriwe nshuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro vy'inogenekerezo rya kane ukwezi no kwa gatatu muri 2018 hano muri studio y'indwi y'ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Joe Diane Nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gihugu cy'u Burundi hariko haratunganywa itorwa ry'umwigeme mwiza w'umwaka w'2018 Miss Burundi 2018. Umuvugizi w'ishyirahamwe Burundi Event ritegura iryo higanwa yatangarije ijwi rya Amerika ku munsi wa kane, aho hatanguzwa icese yandikwa y'abazokwitoza ibitari bike mu byangombwa bisabwa kugira ngo umukobwa abe yo kwitoza. Muri byo harimo nk'akarorero kuciye ubwenge kandi ukanasesuka ku mubiri, ukaba utiteze kuva mu Burundi mu kiringo cy'umwaka wose n'ibindi bitari bike tuza kugaruka ko handi hato. Ariko none amahiganwa nk'ayo afasha iki urwaruka muri rusange na cane cane abana babigeme b'abarundi canke b'abanyafrika? Uwo mwigeme atorwa mu bandi atorwa vyagenze gute? Hisunzwe iki? Utwo nitwe tubazo tuza guca irya nino. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina no kwakira umutumire wacu, mugenzi wacu Asumta Kabuyi yagendeye Miss Rwanda 2018 Nyampinga Liliane Iradukunda amugira bimwe mu vyo azoshimikira ko muri uno mwaka wose azoba yicaye ku ntebe ya Miss w'u Rwanda. Reka tubanze dutege amatwi inkuru Asumta Kabuyi yaduteguriye.
Nyuma y'iminsi itatu Liliane Iradukunda atorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda 2018, ijwi rya Amerika ryamusuye aho atuye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Namusanze ari mu rugo iwabo. Nta kidasanzwe uhita ubona cyahindutse kuri uyu mwari uherutse kwegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, usibye kubona imodoka ku muryango w'iwabo yanditseho Miss Rwanda. Nageze iwabo mu gihe cya saa sita, yari mu rugo ari kumwe na mugenzi we wamusuye, bigaragara ko ari umwana uri mu mirimo y'iwabo. Iradukunda avugana n'ijwi rya Amerika yavuze ko ibyo yagezeho byose bisa nk'ibyamutunguye.
Kuko ku myaka 18 ibyo ntabwo nari nzi ko nzaba nanjye mfite imodoka, byaranejeje ndanezerewe cyane. Nk'uko benshi babibonye ikintu cyandenze ni ukuba nakwegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda. Nk'uko nabivuze mbere nifuzaga kuba nagerayo nkajya mu marushanwa nk'aya ngaya nkaba nanegukana iryo kamba. Ariko igihe najyaga muri boot camp nabashije kwiga abakobwa bagenzi banjye twari turi kumwe ko 19. Nababonye bashoboye cyane bigeze igihe nkajya mvuga bati ntabwo bishoboka ko baba Abanyampinga. Nagezeyo rwose nkajya numva ari nk'igisonga cya 19. Ariko ikintu cyanzenze ni uko nabashije kuba nakwegukanira ikamba.
Uyu mukobwa ukiri muto kuko afite imyaka 18 gusa avuga ko ubuzima atangiye bwabaye nk'ubutunguranye, kuko yabyutse igitondo kimwe akisanga ari umukobwa utunze imodoka y'agaciro ka miliyoni 18 mu mafaranga y'u Rwanda. Iradukunda avugana n'ijwi rya Amerika avuga ko nubwo hari ibintu bimwe bigiye guhinduka mu buzima bwe, kuba no ku muryango azaguma ari umwana mu rugo.
Cyahindutse ni kwa kunze usohoka umuntu akavuga ya Miss Rwanda, Miss Rwanda, ibyo nibyo byahindutse nari menyereye kucana sana hose bakubuzi. Hari ubuzima bubamo bisaba kuhindura ukaba Nyaminga
kujaka ya mu rugo babagaba babura nk'ikintu aho gafite kugura mu fanta kuri boutique ibaza kwa
ubundi nibyangiye
ubu babicitse
ubwo babicitse ndago nabyo bari babingere ko wenda niba bingira nzanjye
hari imirimo iwanyu baguhaga ugakora mu rugo uza kumeza ikora uri nyaminga niba bakoreye ni wowe uteka uteka ugiye gutu byose
cyane kuba ndi nyaminga ibyugo ndasohoka ndi nyaminga ariko mu rugo nibikura kuko nyiri umwana mu rugo nkunda kubyuka nkasasa nasanga nkakoropa nahanagura nkundi gukora isuku nicyo kintu nkunda cyane
warusa kugenda gute mbere
ubusanzwe nitegeraga moto
uvuye kuri moto ujye mu ivatiri yawe
cyane
ni igitangaza
birashimishije
gutungurwa ni kwabaye kuri Minisitiri Iradukunda gusa kuko n'umuvandimwe w'Umutoni Shera nawe aganira n'ijwi rya Amerika yatangaje ko atigeze yibaza ko muri umuntu nawe y'abanyampinga w'u Rwanda
mu by'ukuri na mwubwiye ngo nari mbyizeye na nkubeshye kuko n'igitondo kimwe ambwira ngo ya registarinze nagize ubwoba ubwo se wabitekereje uti ntutigeze unavuga n'ijambo muri kakiye ntuzagara imbere y'igihugu uvuga iki ubundi aracecetse ntabwo nabonaga nyine uretse kumva yaricaraga nyine nk'andi bana gakina ngo ngiye mbona ngo ndi nava mu modo ibyo yakundaga kuvuga ntabwo ari wa muntu ushabutse witabira yenda ngo nk'ibintu ngo by'amarushanwa y'amashuri yenda yo mu bwiza ngo uvuge ngo niyo base ntabwo nari ngiteze igihe numvaga gusa kuba yaragiye muri bootcamp numva birampagije rero bigeze aha ngaha hano nagaciye nta kintu mfite cyo kureta byarandenze
uyu mukobwa avuga ko mu mishinga yiteze gukora mu gihe azamara ari nyampinga w'u Rwanda gushyigikira ubukerarugendo bishyize imbere
abanyamahanga baza gusura ibyiza biri mu Rwanda kandi turabifite nibyo ariko usanga bibanda kujya kureba ingagi amaparke ariko dufite umuco wacu rero nawe numva nashyiramo imbaraga kuko ntabwo uratera imbere ku rwego mpuzamahanga ukamenyekana hanze y'igihugu
uzabigenza uti
habeho gutegura amaserukiramuco aho azajya haza tukerekana umuco wacu uko umeze imyambarire imirire imbyino ibyo bizatuma bikurura abantu bo hanze cyane cyane abantu bo hanze babe attracted n'uwo muco wacu
gutora nyampinga w'u Rwanda bimaze kuba igikorwa ngarukamwaka umukobwa utorwa aba yahize abandi mu buranga ubwenge ndetse n'umuco ahabwa imodoka nshya umushahara ungana n'amafaranga 1,800,000 buri kwezi mu gihe kingana n'umwaka Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi urakoze cyane rwose kutugarukana muri ibyo bya Miss Rwanda umwaka w'2018 abarundi kazi miko murumva iradiyo ijwi rya Amerika murumvise ibisabwa mu Rwanda murumvise nyampinga w'u Rwanda canke Miss w'u Rwanda uko yavyakiriye amaze togwa umwanya namwe ni gwanyu wo guhiganwa twabatumire rero André Hakizimana akabari nawe ari tanga amakuru mu byerekeye umuvugizi na ko ishamwe Burundi event ritunganya ihiganwa rya Miss Burundi uko umwaka utashe André wakoze kwitaba ijwi rya Amerika kandi kaze mu kiganiro muri isanga
kode cyane Diane ndakuramukije ndaramukije n'abakunzi n'abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika
imbere ko duca dutanguka tubwira ico muzoshimikira ko abo mumaze kuronka igene bangana biyandikisha mbiga iryo tunganywa rya Miss Burundi ryatanguye ryari mu gihugu cy'u Burundi
ego cyane urakoze kuri ico kibazo Diane ihiganwa Miss Burundi ni ihiganwa ryatanguye mu mwaka wa 2008-2009 ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho iryo higano ryashoboye gutora abigeme b'abarundikazi beza kandi baciye ubwenge batari bashya kuri bane ariko inyuma yaho iryo higano guhera mu mwaka w'2010 na rimwe ryaciye rihagarara mu kiringo gisha ku myaka ine rikaba ryasubiriye kunagurwa no gusubira gutangura mu mwaka w'2016 rikaba ryaje ritunganywa n'ishyirahamwe rishasha ryitwa Burundi Event naryo rikaba ryahawe uburenganzira icyo no kwita mu rurimi rw'igifaransa licence d'exploitation gutegura iryo higanwa rikaba ryayihawe n'ubushikiranganji rwaruka ibintu n'imico kama buserukira leta y'u Burundi rero tunamenyesha nuko guhera mu mwaka w'2016 tumaze gutora abigeme bashika kuri babiri abigeme novuga abigeme beza kandi baciye ubwenge mu mwaka w'2016 ubona we akaba yari Ange Bernice Ingabire akaba ariwe yashoboye gutorwa kuba umwigeme mwiza kandi acyubwenge mu Burundi ariko kandi mu mwaka wa 2017 twaratoye umwigeme mwiza kandi acyubwenge mu Burundi kazi ubona wa akaba ari Ani Bernice Nikude Novani nabo bigeme babiri bamaze gutorwa kuva mu mwaka wa 2016 aho iganwa ry'umwigeme mwiza kandi acyubwenge mu Burundi kazi risubiye gutangura hano mu gihugu cyacu.
Andre uravuze yuko hariho imyaka ine yabayemo yo guhagarika byavuye ku kwa rukutaronka abahiganwa byari byavuye kuki
kugira ngo iryo higanwa rihagarare sino bimenya cyane gituma cyahagaze ariko ndazi ko hariho ibindi shyirahamwe ryari isanzwe ritunganya kino gikorwa cyo gutora umwigeme mwiza kandi acyubwenge mu Burundi ariko ngira inyuma mu mwaka wa 2011 byahara babitugoranye tutari dukeya ariko rero sinomenya neza neza ko tugoranye twabaye icyo bikoze cyagaragaye nuko kuva mu mwaka wa 2012 igihugu cyacu cy'u Burundi nticyasubiye gutunganya amahiganwa yo gutora umwigeme mwiza kandi acyubwenge mu Burundi bikaba byasubiye gutangura twe tubifashe mu minwe mwaka wa 2016.
Harasabwa iki kugira ngo umwigeme arinde yitwa mise bisaba intambwe zingana gute atogwa hisunze iki?
Eko cyane urakoze kuri icyo kibazo Diane. Kugira ngo umwigeme atogwe kuba umwigeme mwiza kandi acyubwenge mu Burundi bisaba ibintu byinshi cyane ariko kandi bisaba ubwambe na mbere kuba umuntu aba yumva ko hari icyo yoterera igihugu ciwe kumbe ko umuntu yoba akunda igihugu ciwe uko umuntu afise icyo yomariye abandi haba mu kibano haba mu by'ubutunzi cyangwa mu by'ubwenge yomariye nuvuga icyo muvuga kuta muri kumasa kominote ariko kandi hariho n'icyo nokwita amakriteri asabwa kugira ngo umuntu yiyandikishe bwa mbere na mbere muri iryo higanwa ayo nayo sinzi ko nogira ko ndayababwira nkayo
tukakwijambo.
Mu higanwa ryo gutora umwigeme mwiza kandi acyubwenge mu Burundi y'umwaka wa 2018 bisa hasabwa ibintu 11 kugira ngo umuntu ashobore kwiyandikisha muri iryo higanwa. Ibyo nabyo icya mbere ni kuba uri umurundi kazi, icya kabiri ni kuba uba mu Burundi mu gihe cyo kwiyandikisha, ikindi kigira gatatu ni uko uba atarugendo cyangwa utategekanya kuva kurenga imbibi z'u Burundi mu mezi 12 ari imbere. Kigira kane ni kuba ufite imyaka iri hagati ya 18 na 25. Kigira gatanu ni kuba ukiri inkumi utaribaruka mbese utaragira n'ubugeni. Kigira gatandatu ni kuba ufite nuvuga uburebure n'imiburiburi bw'imetero imwe na santimetero 65 utambaye bya birato birebire abakenyezi n'abigeme bakunda kwambara. Ikigirandwi ni kuba ufise ubu nuvuga ibiro bitarenga 60. Ikya munani ni kuba ufise igihagararo cyangwa se uteye neza bimwe bita mu gifaransa silhouette elegante. Kigira cyenda ni bisabwa yuko umwigeme wese aje kwiyandikisha muri ino higanwa aza aserukira intara imwe kuko yuko hano dutora abigeme baza baserukira intara y'ubucuruzi. Kigira cumi ni kuba ushobora kuvuga ikirundi n'igifaransa. Hanyuma kigira cumi na rimwe ni kuba umuntu ashobora nuvuga kuba disponible cyangwa kuba ushobora kuba uri disponible muri iki gihe cyose ihiganwa rizomara kuko ihiganwa ritangura icyese igihe cyo kwiyandikisha zigasozerwa habaye igiteramo nuvuga cyo gutora uwo mwigeme. Nuvuga rero hariho igice cyanyuma gisaba yuko umwigeme aba ari disponible aba yoboneka cyane muri icyo gihe.
Urakoze cyane gose. Urakoze cyane gose Andre Hakizimana. Inshuti z'ijwi rya Amerika mikomera twumva irya nino murumva kuno munsi turiko turagaruka kuri iryo tunganywa ryo gutora umwigeme mwiza mu Burundi. Urasesuka urakwije ibyo Andre avuga. Nkumbura ushaka kumenya ingene wubigenza ntiwitinye kuduhamagara kugira ngo umubaze ibibazo. Turi kuri WhatsApp guteranya 1 2 4 1 9 9 1 9 3 1. Andre mu kiganiro muri Isanga hari abanywanyi b'ijwi rya Amerika bafite utubazo dutandukanye nko ku murongo wa mbere turafise Dedi. Dedi kaze ku ijwi rya Amerika no mu kiganiro muri Isanga.
Ego murakoze.
Uherereye
ni Makebuko mu ntara ya Gitega.
Tavugwa Makebuko mu ntara ya Gitega.
Matewo ko nika wako ina kapora karahete jekugwa kwa ituma jimisi atako difisi.
Murafisa wakoga biye mirabumba kwa ujamla yu mahiganwa Andrei kwa tugiri.
Ok, mwini matewo kwa kweri wawo vige menhawa ndaha wana kanina hana wanda huu.
Rekanda guhe unganya nimbali kivazo changi nere lano ufise ushakagu ushikiriza Andrei Hakizimana.
Ok, nakumanda mwaze. Arabude ko mu gutora Miss Burundi bisaba yuko uwo mukobwa abataragira ubugeni. None bifite akaba yararanguye amabanga yabo batse hoho yo birashika akemererwa ko jya
Andre
mukansikano
abajije ngo mwaravuze yuko ni Dedi ari makebuko mu gitega ngo mwaravuze yuko mu bisabwa umwigeme kugira ngo abe Miss ariko atabarubaka urwiba ati mu gihe naho aba yararanguye amabanga yabubatse ataragira byo byo gute
Allo
Andre
uranyuva kuri icyo kibazo abadije nibaza yuko twebwe duhagarana cyane cyane kuba umuntu ataragira ubugeni ataranabyara ataruba kugwiwe anuvuga tujya kwinjira mu nuvuga byo kumenya yuko amaze gukora amabanga cyane ataramenya gukora amabanga yabubatse kuko ngaho tuba tugiye mu bindi tuba tugiye nuvuga muri mwe bavuga by'agateka kazina muntu nuvuga ku vie privé ariko icyo twe duhagarara ko nuko tudusaba ibyemeza yuko ataruba atarara atarakora ubugeni n'umunsi n'umwe atari baruka atamwana atari baruka icyo duhagarara ko cyane cyane yuko ibyo wanashaka n'imbere y'amategeko cyane amategeko arabitwe kure yuko umuntu yo birondera kanabimenya ko tubakora n'amatoza tumaze kuronka ababigime bamaze kwiyandikisha bivye tubamara igihe turi mu matoza kumenya yuko abantu bigeme atanu umwe yari byuba kugwiwe bari bakiri inkumi atanu umwe ari banuka ariko kandi hari igihe ushobora gusanga Diane ahandiko ndabwiye n'uwo ari katwize ari makebuko igihe bimaze kugaragara nko mu bindi bihugu ari wacu ntibirashika aho usanga umuntu akaba yarabeshye ugasanga yari kugira ubugeni cyangwa yarigeze kwibaruka cyangwa iyo bafite umwana akaba afite umwana nako aha rero amategeko yari yano mahiganwa aratomwe neza na hano wacu nuko nyine yuko usanze warabeshye ukintu kiri mu byari bitekanije cyangwa bisabwa kugira ngo umuntu abande mu higanwa usanze warabeshye ko ikintu na kimwe ucukurwa mu higanwa ugaca nuvuga utakaza ibintu byose wari waronkejwe mu gihe watowe.
Andre urumva ko nari nabajije Dedi gatonya nti aho imake uko hari abakobwa bumva bakwije ibyangombwa biriko birasabwa na Burundi Event kugira ngo bashobore guhiganwa muri iryo higanwa muraronka abana b'abakobwa baza bava mu mitumba itandukanye cyangwa twobwa ko ari higanwa riraba abanyagisa sagaragus
Diane irino higanwa ntiriraba abanyagisagara irino higanwa riraba abarundi kazi bose iyo bava bakagira bari ku butaka bwa Burundi haba namba rero yuko umuntu yo kuyumvira yuko irino higanwa ryo gutora umwigeme mwiza kandi acyubwege mu Burundi yaba abigeme bo mu gisagara gusa ahubwo rero mfatikaho na kanya kukubwira abigeme bose iyo bava bakagira bari ku butaka bwa Burundi ko abakwije ibi bisabwa twavuze aho hejuru yuko bo kwiyandikisha ku bwinshi kugira ngo irino higanwa anovuga hazotogwa koko umwigeme azoba adukwiriye kandi abushitse anovuga kandi ikindi novuga nuko turagerageza no gushika mu ntara hagati
mukabasigurira
yego kuko nk'ibisanzwe bitegekanijwe nko muri uno mwaka tuzogendera amashuri ya kaminuza tuzogendera amashuri yisumbuye haba hano mu gisagara cya Bujumbura no hagati mu ntara tugiye twenyine guhura n'abigeme bashobora kwiyandikisha muri ibyo bigeno kuko twarasanze yuko nko mu bigeno by'umwaka w'2016 abigeme benshi biyandikishije bari abanyabujumbura gusa ariko nko mu bigeno by'umwaka w'2017 twararonsemwo abigeme bava mu ntara za Ngozi Gitega wanashaka basanzwe bana bayo yego aha rero nuvuga nti uyu mwaka dushaka kandi turonke benshi bava hagati mu ntara mu makomine yo ku mitumba aha rero tuzohengeshanya yuko tuzoshyika ku mashuri amwamwe no mu makaminuza amwamwe ari hagati mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi kugira ngo dushobore guhura n'abakobwa tukabasiga bategurire iziza birimo nakunguko bora mukaba bagize baje kwendekeza mu ngano mu Burundi.
Urakoze cyane gose juje America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri micro 10 Diane na hazo umutumire wacu ni Andre Hakizimana ariko aradusigurira ivyerekeye itorwa rya mise w'u Burundi mu mwaka 2018. Trafse kandi Etienne ku murongo. Etienne ikaze kwijuje America.
Kaze murakoze.
Uherega Etienne.
Itora
mu ntara ya Mwaro.
Ya Bururi.
Itora mu ntara ya Bururi rantunga yego. Ni kibazo canke intererano kuri Andre.
Ewe kumwe yatanze.
Mhm.
Gusa yavuze umuntu ngo basesuka. Nashaka atudusigura neza avuze gusesuka ngire bavifashe.
Aha.
Ana tubwiye ngire bagira neza championnat. Hanyuma kandi jeneraza kwa mwibintu vya fantasy n'ibintu vya subjectivity uko nibaza ko batashika host makwe yose mu Burundi muka ivutse hamayo atubwire ico iheza bigafasha igihugu murakoze.
Urakoze cyane gose inyushura yindira ku radio Etienne. Andre
murakoze.
Mhm. Andre ubwiza ngo murabupima gute?
Aha, icyo novuga icyo no kwishura Etienne ari itora nuko twebwe mu higanwa tuba dufise umugwi utegure na higanwa tuba kandi dufise umugwi ubujejwe kudufasha gutanga amanota kuko byose bibiri ku manota. Hano hariho amanota araba iby'ubwiza, hano hariho amanota araba iby'imigambi, hano hariho amanota araba igihagararo cy'umuntu ngene giteye, hano hariho amanota araba n'ibindi byose tuba twavuze uko bisabwa cyose kiba gifite amanota kiriko. Ariko rero mukaba muzi ko ibintu by'ubwiza barakunze kuvuga yuko buri relative. Ariko kandi ngaha ubwiza burafata amanota novuga atari make kuko ku manota 10 uko manota 10 usanga ubwiza burenga gato amanota indwi cyangwa atandatu n'igice urumva utayashikije ntiheza ngo wengane. Ariko kandi icyo nobwira Etienne hari itora nuko rino higanwa ritunganywa kugira ngo ubwa mbere nambe ni higanwa ryuguruliwe bose higanwa nuvuga harimo objectivity hano turondera gusa umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge w'u Burundi kugira ngo rero abigeme bose baronke ako kajyo twe tuvuga tuti naho tuturinda dushika mu ntara tetorinda dushikira ku mitumba yose igize igihugu cy'u Burundi. Nicyo gituma dukorana cyane n'ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru kugira ngo badufashe gushikana rino jwi ryacu kure abigeme bose abakobwa bose bari ku butaka bw'u Burundi bifuza kwiyandikisha nibahagarike kwiyandikisha nibabure kwiyandikisha nyabuna barashobora kuza kwiyandikisha hano mu gisagara cya Bujumbura cyane bakabikora bice ku rubuga ngo rukaramenyi nabonye naho nyine birakunda kugira ngo umuntu wese ahari hose ashobore kwiyandikisha atangorane. Umva rero umuntu ashaka kwiyandikisha ntiyorindira gusa yuko umugwi wacu
usanga
mu ntari iwabo canke umusanga ku ikomini iwabo ariko nawe arashobora kwiyandikisha mu gihe yumvise yuko afise koko ishaka ashaka ko kubwira icyo aterereye muri ibintu by'imico n'akaranga mu gihugu cyacu.
Andre ngarutse ku kibazo cya Etienne gatonya kwico c'ubwiza urazi ko abana babigeme hari utuno bisiga ugasanga uno munsi Diane wamubonye ari inzobe bukebuke jo yagabanutse kora ko yashize ko ubwo bwiza mu bupima biyoza atacu barashira ko ataka makeup nkuko bivuga canke murabareka bakikora hama mugatora muri aho wikoze abari ubwiza.
Aha kugira nishyure neza ku kicyo cyawe Diane ahantu uvuga nti mu gihe abigeme abakobwa bose bariyandikisha bakaza mu higanwa kugira ibyangombwa bisabwa n'amategeko. Ariko imbere yuko dukora cya gikorwa bita casting cyo nawe cyo ni gikorwa kiba cyo ari gikorwa kinini ya gihuza abantu batari bakeya twe mu mugwi wona shaka na menshi mu kutubatumira bano bigeme babiyandikishije tuba twabwiye yuko muri casting cyangwa izo audition ziba baza atana kimwe bisize ariko tuba dukeneye kubabona basa naturel ata makeup iriko. Aha rero muri casting nta makeup iba iriko twebwe umugabo ugeje gutora abo bigeme ukorera ku byo babonesha n'amaso yabo novuga d'une façon naturelle nta makeup baza bisize
nta gapudre bashirako
haba namba kuko ababizi yuko amaze kwinjira mu aho habereje gikorwa basanzwe ko yarana nabyisize abatakaje amanota ariko iyo no rimaze gutera imbere kimaze kuronka bamwe 18 babaserukira intara zose umwe umwe ku ntara abo biba bisigye nuko ariya ba photoshoot cyangwa ama video cyangwa ibindi bikorwa byose bikorwa babisize ama makeup
urakoze cyane gose kundi murongo wa telefone turase kandi na Flori kaze ku jugi amerika no mu kiganiro muri sanga
ndaramukije abariko bakumviriza namwebwe mwaduhaye kano kanya ko gushikiriza ibyiza byacu
uherereye he Flori
jewe ndi mu gihugu cya Suwede
duga ku ijambo intererano cyangwa ikibazo
icya mbere nagomba nshimire abo batwara Burundi event kubona barashoboye ku kugarukana ibiganwa ryari ryarahagaze kiringo batubwiye cy'imyaka ibiri cyangwa itatu
ine
imyaka ine kiringo cyari cyarahagaze kiringo cyari gitanguye kuba kirekire mugabo barasuye barazamura ubunye venema ya Miss Burundi iraba neza kandi nibaza yuko ari ikintu no umuntu yoshima kandi na jewe nohera kukubashimira icya kabiri naco ni ikibazo baravuga yuko mu bisabwa umukobwa aba umumbisi mu Burundi yuko ategerezwa kuba yiyemeze kutava mu gihugu mu kiringo cy'umwaka wose umva mu kiringo azoba ari mu minsi none ko tuzi yuko minsi ari aserukira igihugu no kwita ambasadri abari nka ambasadrice w'icyo gihugu mu makungu none nkumva uwo muntu atazoshobora gusohoka igihugu mu kiringo cy'umwaka wose azo akaserukira Uburundi gute azo buserukira gute kuko hariho nk'amahiganwa mpuzamakungu usanga abaminsi bajamwo ayakarere canke yakure mubona ko turi no muri East African Community canke tukaja no mu yandi mahiganwa yahandi na cyane cyane yuko usanga mu maproje yabo bashikiriza abakenewe ama sponsor baba bakeneye ifashanyo ishobora gusahiriza amaproje yabo kugira je mu ngiro nibaza yuko umutumire Andrea Kizimana ashobora kuzidusigurira neza ingene bishobora kugenda n'ingene
urakoze cyane gose Flori inyishu yawe urayirindira uri kuratwumviriza nyamaza ko muri Suwede ariko uri wezi tata akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Andre
nasane
ego Andre umvise ikibazo Flori aba DJ
numvise cyane ikibazo mushinga ntahe Flori yaba DJ yaba DJ ati mbega kimwe mu bintu muba mwateguye kiri mu bisabwa nuko uwo mwigeme atoba ategekanya kuva mu Burundi mu mwaka mu kiringo cya 12 ahantu uvuga ni ahantu utanga umuco gatoya umwigeme wiza kandi acyubwinge mu Burundi ara amaze gutogwa araserukira igihugu ufise amahiganwa ashika kuri 8 cyangwa 9 abamaze gutogwa bose bamaze guserukira igihugu amabendera y'igihugu cyacu amabara y'ibendera y'igihugu cyacu n'ibendera ryacu bigahungabana mu makungu aho cyane 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 tuba dushaka kuvuga nuko mu gihe yatowe atogira ikintu kimukura kimutuma yimuka akajya nko kuba mu kindi gihugu icyo twashatse gukinga ariko ari guserukira igihugu mu yandi mahiganwa n'ukuri ababigeme baba batowe baraserukira nta kabuza baraserukira igihugu mu mahiganwa atandukanye haba ku rwego rw'akarere cyangwa ku rwego rwa Afurika cyangwa ku rwego rw'isi yose igikuru ngana uko uwo mwigeme amaze gutogwa atajya kuba mu kindi gihugu aguma mu Burundi ariko agaserukira Burundi akagenda akagaruka ibyo ni bisandukane by'amabibaho
yego Andre tukiri kuri ico kibazo nyene nka Miss Burundi mwaka 2017 amakuru dusoma ijya nino aravuga ko atakiri mu gihugu cy'u Burundi amakuru niyo canke siyo
Monsieur Mikiwazo
hari ha makuru dusoma ijya ni navuga ko mise umwaka 2017 atakiye mu gihugu cy'u Burundi
haba namba makuru siyo hano ndogira icyo ndakivuze ko nuko umwigeme yari umwigeme mwiza kandi acyubwinge mu Burundi kazi mu mwaka 2016 yashoboye kuva mu gihugu cy'u Burundi aja kuba mu gihugu cha cha Leta Zunze za Amerika cyabananye no mu gihugu cha Canada navyo nibitwe cyane iyo watowe kuba umwigeme mwiza kandi acyubinge mu gihugu cha Burundi arangije kiringo ciwe arashobora kwimuka cyangwa gafata ayandi mabanga cyangwa izindi ntumbero z'ubuzima bwiwe ibyo bo ntangora nimwe irimo ariho ntomore neza yuko utakiri mu Burundi watowe kuba umwigeme mwiza kandi acyubwenge wo mu Burundi
w'2016 vyoshikanaho nk'utowe yamaze kwakira yo uwo mwanya wa Miss Burundi hamakaro nka ico twokwita nka kazi hanze canke kuja kwiga hanze muri ico kiringo c'umwaka mura mwaka iyo ntebe mugasubira mugatunganya amatora gushasha canke bica bigenda gute kuko nta wumenye ko ibintu bigenda
nico gituma kimwe mu bisabwa yuko uwo muntu ataba ababona neza yuko mu mezi 12 ari imbere adashobora kuva canke kwimuka akaja kuba hanze y'igihugu cy'Ubuyimbi bezi Burundi nico gituma ico kiri mu byo mu bisabwa nico gituma umuntu ashaka kwishamo ino higanwa abanza kuraba umwanya wiwe akaraba ibintu byose agomba gutegekanya gukora mu mwaka wose harimo ico abone ko cyo mutwara kujya kuba hanze y'Ubuyimbi bezi Burundi muri iki kiringo aca bisaba urumva ntiyurinda kuza kwiyandikisha ariko ngacyo bisaba niki uwo muntu abizwa kuba azi neza yuko azoguma mu gihugu cy'Uburundi muri ya 12 ariko ngahaje yana mvuga ikindi kintu kimwe icyo twa icyo ayandi makuru numvise mwavuze ni uko warasanzwe ari icegera cha kabiri cy'umwigeme mwiza acyubyengeye mu Burundi mwaka wa 2017 niwe atakibirizwa mu Burundi yapfuye arenze imbibi z'i Burundi asigaye aba mu mahanga ngo nawe nk'uko amategeko y'igenwa abitegekanya twebwe tumuhamplasanye tukamusubiriza kugira ngo amategeko y'igenwa aguma akurikijwe rino higenwa rero amategeko yacu yaya yatomoye iyo umuntu asanzwe yakoze ikintu cyangwa yavuye mabanga y'ubucamusubiriza
kandi twaturusho nk'ubugandre uraza kubigaruka ko waravuze ku ijwi ry'Amerika mu ndwi yahera ko nk'uzoshobora gutahukana intebe ya misa azohabwa itongo igitega ivyo ubwo burusha bwa aba yahawe mu gihe cy'ukibanza gitakaje muraheza mukaba umwaka mukabushikiriza uyunda musubiriye.
Alo
yo uturusho aba yahawe dutandukanye araheza katubasubiza mugacamuha uyo wunda musubiriye
igome cyane aha amategeko yari no higanwa aratomoye neza iyo hariho uyarenze ko nkuko biba byashitse iyo duheje kuvuga ngaho uturusho ibintu byose aba yaronkejwe arabisubiza bigaca bihabwa uwundi ayatowe muri icyo kibanza a rero no humuriza abantu yuko atangura rimwe zirimo
ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isangatsi uko turagaruka ku tunganywa rya mise w'Uburundi umwaka w'2018 ni abariko baratwumviriza bashaka kubaza ibibazo canke gutereza iyumviro ni benshi ku murongo w'undi wa telefone twase Jean-Claude ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Nanjye mba ikaze kuvugana nanjye ndi Ngoboka Jean-Claude ndeberereye mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kera.
Nuko ama ni ikibazo canke n'intererano bwa Jean-Claude
nukuri naka Abanyarwanda tubanje kwishimira kuba igihugu cyacu cy'u Burundi cy'abaturanyi cyongeye kugira Miss Rwanda muri uyu mwaka.
Miss Burundi
okay so Miss Burundi ni ibintu bidushimishije cyane nk'Abanyarwanda. Ubu rero ni ukuvuga ngo Miss Burundi ni umuntu ukomeye mu gihugu cy'u Burundi kandi ahagarariye n'igihugu cyiwe no gutora bagomba gushishoza bakareba umuntu ugomba guhagararira igihugu cy'igihagiye mu mahanga kubonana n'abandi ba Miss bagenzi be cyangwa n'abandi bantu ubwo rero bakaba banda kugira ngo nambabaze nk'akabazo gatoya baba barafatiye ku myaka ingahe no ku mashuri angahe mu gihugu cyabo ariko kugira ngo babashe gutora uwo Miss Burundi afatiye ku myaka ingahe n'amashuri angahe n'ubumenyi yaba afite n'ubumenyi n'ibintu n'amasomo yakurikiranye mu mashuri n'ibintu
no kurakoze ariko tukubwire Jean-Claude ko Miss ataratorwa ariko aratorwa
twebwe ho Miss twaramutoye ejo bundi byaradushimishije ibirori twarabikoze mu mujyi wa Kigali turishima cyane ubu turamufite tubashe kwishima cyane uko twumvise igihugu cyacu cy'abaturanyi b'u Burundi nabo babasha kubona Miss kugira ngo bajye baganana na Miss wacu w'u Rwanda kabisa bikadufasha mu mibanire myiza yacu nabo.
Urakoze cyane André. Wumvise akabazo ka Jean Claude, ibyo mashuri by'imyaka ni iki muzobiraba gute canke ico mutegekanya kubikoraho?
Hano kimwe mu bisabwa nuko ushaka kwiyandikisha muri ino ijyanwa ry'imigeme myiza kandi aciye ubwenge mu Burundi 2018 bisaba yuko abafite imyaka iri hagati ya 18 na 25. Ibyerekeye amashuri rero navyo hano turasaba umwidondoro kuko hariyo urupapuro babanza kuzuza no gutera ku igikumu rubaruri ko umwidondoro wabo wose ahanini abigiye kwakiriganwa usanga benshi ababaza bahigije amashuri yabo yisumbuye cyane bari kubara yasozera cyane ababa bari bigiye amashuri ya za kaminuza benshi rero turonka babigiye mu mashuri ya za kaminuza cyane bari kubara yasozera amashuri yabo yisumbuye. Aha rero nuvuga nti igikuru twa dukeneye nuko turonka koko umwigeme novuga aza aza novuga aha iyindi sura rino liganwa aza ashigikira atanga umugambi novuga ubushije abantu cyangwa umugambi ufasha igihugu cyangwa nabo nyine ukamufasha. Hanyuma turaraba n'ubuhinga n'ubumenyi abafite kuko barabazwa ibibazo tutari dukeye barakora n'ibibazo ngo tubishyure kubona
oyogeza amatatoro. Urakoze cyane cyose kandi na David ku murongo ikaze ku ijuru rya America. David
murakoze cyane mwiriwe neza.
Mwiriwe. Ikibazo cyane intererano naho uherereye?
Ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ndamaze gusoza umutumire mwadutumiriye.
André Hakizimana arakumva.
Mwiriwe neza.
Niyo André, twishimye mu Rwanda ko namwe mwangiye gusukura iki gikorwa cya Nyampinga w'u Burundi. Hari n'ikibazo na niba ari inkwerano numva nashaka kumubaza ariko irimo n'ikibazo urebye uburyo Nyampinga cyangwa se Miss atorwa n'ibintu agenderwaho nifuza kubaza ese hari igihe Nyampinga aba ari mwiza ariko adafite ubwenge buhagije bituma kuko bivuze ngo Nyampinga agomba kuba ari mwiza ariko afite n'ubwenge buhagije buri ku kigereranyo runaka ariko rero biba ngombwa afite ubwiza ariko adafite ubwo bwenge. Hanyuma nk'ikindi kintu wenda nanone numva nshaka kumubaza ese ntabwo haba hatangwa nk'igiturire runaka cyangwa se umwana akomoka mu muryango ukomeye kugira ngo wenda abe yatorwa kuba Misi kandi hari abo baba bari mu miryango iciriritse wenda nabo babishoboye ariko badafite amafaranga ahagije cyangwa se badafite uburyo buhagije bwo kuba yaba Misi nawe kandi afite iyo mpano. Ni cyo ngicyo nagira ngo wenda ase nk'aho adusobanurira aho dusubiye inyuma gatoya kugira ngo dusobanure.
Ariko David, nta mafaranga asabwa kugira ngo umuntu ashobore mu Rwanda hari asabwa kugira ngo umuntu ashobore kwiyandikisha?
Ubuvugizi buhagije, ubuvugizi buhagije kugira ngo abe yabasha kuba yatanga kandidatire ye.
Nuko André, wumva ibibazo by'ibatsi bw'Imana ntitanga byose, umwiza arabura ubwenge yabugira akabura akabura ubwo bwiza.
Aha kino kwishura Badiane nuko rino higanwa ni higanwa ryo gutora umwigeme mwiza kandi aciye ubwenge. Ibyo bintu kwa bibiri bibwiza kujyana kuko no kongera ko niki gihe gatatu nashaka umwigeme w'akaranga, umwigeme novuga umwigeme ciro ko muri bizinesi yuko umwigeme azashyira novuga ubwiza, ubwenge, uburanga buranga abarundikazi muri rusange. Hano rero novuga nti twebwe duhagarara cyane kuraba ubwiza n'ubwenge. Aha rero kugira tubitore ibyo bintu turaraba tuba dufite amanota ahagaze ku byiza kandi tuba dufite kandi ayandi manota ahagaze novuga kuri ahagaze ku mugambi cyane ku bwenge umuntu afite kuko wumva byose umuntu arashobora kubibona, ashobora kubitegura haba mu biyago dutegurana nabo, haba mu bibazo bakora muri kiriya kiringo cyose tuba tuko tubakurikirana. Umuntu araheza akabona ishusho y'umwigeme wese ari mu ijyanwa n'icyo ashobora kuyomba gikomeye cyane nuko nta giturire gisabwa, nta mahera asabwa kugira ngo umwigeme ashobore gutogwa cyangwa kwiyandikisha muri ino higanwa. Ino higanwa ngubu tuko twandika abigeme n'abakobwa bose bari kuhota ku Burundi bifuza kwiyandikisha muri ino higanwa. Ntabwo ikintu bisabwa, baraza gusa tuzanye ipoti ya karangamuntu yabo bakongera kazatuzaniye udufoto passport tubiri bakongera kandi bakabatuzaniye nka CV yabo hanyuma bagacya ubutuza urwandiko ruba rwateguwe rw'umuntu wese aje kwiyandikisha muri iyo igero n'ibyo gusa dusaba nta kindi kintu dusaba urashobora kuza kwiyandikisha hano ku kicaro gikuru cishira mu Burundi events ibuje
biriko biracikagurika Andre uraza kuraba
ingene kandi umuntu ashobora kwiyandikisha biciye kurukana ubumenyi atarinze gushika ubucungu
urakoze cyane ijwi rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
hano Diane abantu nk'abari mu ntara za ruguru canke bavuga ko badashobora gushika ibijumbura bashobora kutwandikira kuri adress email ikurikira ni miss burundi @257 gmail.com bashobora kurungikira kandidature yabo kandi kemegwa nta kibazo
urakoze cyane turose kandi na Jean de Dieu ku murongo Jean de Dieu ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
mperereye he
njye nkerereye I Kigali mu Rwanda
ikibazo cyane intererano
mbanje yego intererano mbanje gushimira abayobozi bwa Sudani y'u Amerika mwanyazanye n'umwanya hanyuma njye igitekerezo natanga nuko umuntu ugomba kuba nyampinga wenda tuvuge twegeke nyampinga w'u Rwanda mu bindi bagiye kuzatanga nyampinga w'u Burundi ni byiza ko nyampinga aba mwiza ndetse akagira n'ubwenge ariko ikindi kintu ngiye mbona nyampinga ashobora gufasha igihugu cye ni ugutinyura za bakobwa bandi baba basigaye ndetse akabaha n'izindi mpanuro zirinde ko hari ibindi aba azi kubarusha bityo bizatuma abakobwa b'abarundi kazi ndetse n'ab'abanyarwanda kazi kuko dufite abakobwa bahagarariye kuri uru rwego rwo hejuru b'abanyampinga bituma abakobwa bacu cyangwa abashiki bacu bazagira umuco ukwiriye bikaduhesha icyubahiro muri Afurika muri rusange niyo nama yavaga nakongeraho murakoze cyane
urakoze cyane rwose Jean de Dieu mu Kirundi baravuga ngo bibwirwa benshi bikumva bene byo abo bigeme b'abarundikazi bariko barahiganirwa ico kibanza nibaza ko uko arumviriza azobikurikiza
yego murakoze cyane
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turagaruka ku itorwa rya Miss Burundi umwaka wa 2018 ririko riratunganywa Andre tugarutse muri kahise abo ba Miss bandi babiri canke abaje batanguriye iryo higanwa bigitangurwa mu gihugu cy'u Burundi harabaho kubandanya ibyo bari bariyemeje kuko burya si kamba gusa canke urugori bahabwa hariho ibyo bari babashaka kugiraho duhagarire Burundi dufasha abana babigeme bitandukanye canke umwana w'umunyafrika mureza mukabandanya mukorana mukurikirana ibyo bari bariyemeje ko bidaca bihagarara
Ego cyane Diane hano abigeme bose batogwa kuba abigeme kuba umukobwa wese atowe kuba umwigeme mwiza kandi acuge mu Burundi arafise umugambi bafite icyo yiyemeza gukora kuko n'imbere y'umuguyu ubujeje gutanga amanota arisigura akanabumvisha ibyo ashaka gukwita imbere y'uko atogwa hano rero nk'umwigeme Ange Bernice Ingabire umwaka w'2 yatowe kuba umwigeme mwiza kandi acuge mu 2016 ugereje kuri abatuye umugambi uhagaze na cyane cyane gufasha abana bavukana ubumuga cyane abana bavuka
Andre utwihanganire hariho ukuntu telefone ziracikagurika urabe ko nimburi kuri inguruza uguma hamwe kugira ngo dushobore kubandanya twumvikana neza
Ego cyane ubu murani mva neza.
Ubu ni sawa yego. Duga ku ijambo rero.
Ego hanyuma nari kumva yuko watowe kuba mu Miss Burundi mu 2016 umugambi we wari uhagaze gufasha abana bavukana ubumuga. Ariko rero uwo mugambi ni nyuma yaho aheje gushikiriza amabanga wamusubiriye. Imugambi ane yuko yobandanya hakika ashira mu ngiro ariyo nuvuga ni ugerageje kwa ibikorwa byose bya muranze mu 2016 biragaragaye neza yuko yashize mu ngiro hasi bice birenga kugena kwijana umugambi wiwe kuko yaragendeye ibigo bitandukanye intara zitandukanye zigize igihugu Burundi aho yashoboye guhura n'abavyeyi aho wenyine mu mugambi washoboye gutsimira abavyeyi bafise abana bavukana ubumuga kutakumira abo bana no kubashira ahagaragara kugira ngo abana nabo bumve yuko nabo nyine bashyigikiwe ni mu kibano aho nuvuye kuri umugambi mwiza kandi wakurikiranywe neza kandi wazize mu ngiro neza watuye kuba mizi bundi no kumbira 17 nawe nyine afite umugambi wagaze ahaniniya gushyigikira impano ziri mu rwaruka urwaruka rukicaruka ruri mu mashure yisumbuye cyangwa amashure ya kaminuza aho naho nawe nyine abandanya gushyira mu ngiro neza umugambi wiwe afite urubuga ngo rukana bumenyi bwiwe website ashyira ko aherekeza urwaruka rwinshi rufise impano zitandukanye mu mico itandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi yaba ibikorwa mu bigaragaza ko ikora umuntu abibona ikaba no hagati mu ntara za ruguru aho nko mu mwaka uheze mu kwezi kw'indwi k'umunani yari mu ntara hagati aho ikara buyaga ahura n'urwaruka rutandukanye rw'u Burundi
urakoze cyane rwose tose kandi Innocent ku murongo wa telefone Innocent ikaze ku jugu Amerika
ego me ndabumva
uherereye hega Innocent
ego mbinga mu kanyoshi
kumenga urakanyabukebuke mwicu
oya akileke za akavura kajije kugwa mu kanya
akavura gahejeje kugwa mu kanya ca wisusurukisha n'agacayi canke ukaraba akandi kantu kandi kagususurutsa
ego tubatira karonde
nuko ni kibazo canke intererano
ego ndafite intererano n'ikibazo ntagomba kuvuga ati none ubukene yakwiyandikisha ari nka ruguru yo kwiyandikisha gute cyangwa ruguru hari ahantu yandikira hama nkongera nkamubaza ati none abo miti burundi batanguye gutoko cyari mu Burundi ku mwaka uhetse bavuga yuko uwari yatowe ibyo bamwemereye ntacyo bamuhaye none ubu icyo bateke ubutoko ubu bazomaha icyo bamwemereye cyose kubera nk'uko umwaka uheze ibyo bamwemereye ntacyo bamuhaye ibyo rero ubutoko ubu kubazomaha icyo bamwemereye
nuko Innocent utubazo ubajije twari twagarutse ko Andre araza kutwishura yihuta kugira ngo duhe akaryo abandi bafite ibibazo byo kubaza ni nkangene abari ruguru biyandikisha ariko kandi hariho ikibazo c'amakenga ushikirije Andre aza kugira icyo abivuze ko Andre abaruguru bashaka kwiyandikisha baca hehe
abaruguru bashaka kwiyandikisha mu irino higanwa ry'umwigeme mwiza kandi acyubwenge mu Burundi barashobora kutwandikira ku muhora ngurukana bumenyi no vuga address gmail bashobora kutwandikira kandidatire yabo kuri Miss Burundi bwifatanye Miss Burundi amajana 257 @gmail.com aho o utungikira igopi yawe ku papuro
I telefone yawe Andre Kirachi kagurika cyane gose sinzi ko arahuhagaze Andre ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Andre turacari kumwe reka tusubire tumwakure hama tubandanye ikiganiro muri sanga mumva ko I telefone iriko iratugora ijwi rya Amerika turacari mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagaragari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga Diane nahazwe niwe muri kumwe kuri mikro ivyuma ntibisezera na telefone yari twiyatse gato ariko Andre aragarutse ku murongo wa telefone kugira ngo tubandanye turemeshe ikiganiro y'ishuri ibazo mu fise nshuti bakunzi Andre hari akabazo ka Innocent yari yabajije kuri ayishura aho biyandikisha abari ruguru ngo baca kuhe
yego abari ruguru barashobora kutwandike kwiyandika kugurukana bumenyi barashobora kutwandikira kuri Miss Burundi amajana 257 @gmail.com aho naho cyose kirafatanye ndagisubiramwo Miss Burundi amajana 257 @gmail.com aho naho ucutwa ucuturungikira igopi ya karangamuntu yawe ukaturungikira urwanduko urukudondora bita CV hamwe n'amafoto passport abiri aho ubuheje kwiyandikisha mu higanwa y'ugutora umwigeme mwiza kandi acyogenge mu Burundi mu 2010
hama ngo ivyo mwari mwemereye mise w'2017 ntimwari muhaye byose
Diane hano ikintu nobwira abakunzi b'ijwi ry'Amerika nuko rino higanwa ritegurwa dufashije n'amashyirahamwe atandukanye hano rero mu mwaka w'2017 hari ikintu kimwe kiguma kigaruka kandi twagisiguye neza nuko umuduga wari gutogwa watwa mikorundi twari twashimye twari twavuze ko tuzomuha umuduga uwo muduga ntiwashoboye kuboneka ariko twamuhaye uwundi muduga uri mu bundi bwoko ariko icyoho novuga cavuye ahanini niya kuri bamwe mu bashike no higanwa bari bifuza bari kuduha hanyuma ariko mu nyuma baratubwira yuko bitagikunze yuko bashyigikira higanwa kandi bari baramaze kwitwemerera yuko bazoduha ubwo buryo aho rero urumva yuko twebwe n'abatunganya higanwa tuca twemera tukaraba ahandi hantu twakora uburyo ariko naho gutoza bungana na buriya ariko uburyo buboneke aho rero novuga yuko umwigeme yatoye kuba umwigeme mwiza kandi akibwe mu Burundi mwaka 2017 yaronkejwe umuduga uri mu bwoko bwa Toyota Vich umuduga waguze miliyoni 9 akaba ariwe afite ubu ariko umwigeme azotorwa muri uno mwaka akazohabwa agashimwe ku muduga wo mu bwoko bwa Toyota Hatchis waguze miliyoni 10 akazawutahukana uwo naho twarawerekanye n'imbere y'iminsi makuru umuduga warateguwe hamwe n'akandi gashimwe kagira kabiri n'agashimwe k'itongo ripima ama 4 itongo azoshyikirizwa riri hariya ku mugwa mukuru umushasha w'ibya politiki y'igihugu cyacu cy'u Burundi akazorihabwa kuri uwo munsi wo gutora umwigeme Miss Burundi mu 2018
iryo tongo ryaramaze kuboneka kugira ngo ntibizosubire kuzana impaye gicanki ko kuvuga ati hari uwo wari yaremeye gutanga tatanze
ubu itongo ryarabonetse rirahari hasigaye kurishyiriza gusa umwigeme azotorwa kuba umwigeme mwiza kandi acibwe mu Burundi mwaka 2018
urakoze ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri isanga Eli ku murongo wa telefoni kaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane kumpa ikaze ndabahaye mwiriwe
uherere he Gaeli
Bujumbura
mu Burundi ni ikibazo canke intererano kwa Andre
hariho akabazo nashaka kumubaza hariho abahora bibaza yuko kubijyanye n'ukungene bemera ndavuga ku byerekeye idini mbega ku nta ntambamyi ubu bashaka guhiganwa atemera idini cyanke atemera ikintu runaka hama kandi nashaka kumwibariza twarumvise yuko hari abidoga kuba batarose ubu bunye mwarahejeje imyiteguro kugira musorose ibikenewe byose ku bazoba bahejeje guhiganwa mbega ababa barahunze bararekuriwe guhiganwa muri iryo higanwa ko nabo nyine harimo abakobwa beza bahunze murakoze
urakoze cyane Elia Andre
Ego Diane kuri utu tubazo dutatu Eliya abajije akabazo ka mbere nuvuga nti nta hano muri ino higanwa nta ntidushimiki nta kintu na kimwe c'idini nta macakubiri ashingiye ku idini cyangwa ashingiye ku ntara cyangwa ku bwoko dushira imbere hano dushira imbere gusa iz'imico n'akaranga ubwiza n'ubwenge nta kindi duhagararako hano rabigeme bose abakobwa bose ariko tutakava mu Burundi bashobora kuza kwiyandikisha mu gihe abona yuko kweri yuko akwije ibisabwa muri ino higanwa ikibazo cy'igira kabiri yabajije yabajije ati mbega bigeme cyangwa abakobwa beza baba barahunze igihugu cy'u Burundi abobo icyo bigenda guta hano uvuga nti kimwe mu mategeko yari ino higanwa nuko uwiyandikisha abwiriza kuba ari ku butaka bw'u Burundi icyo rero urumva ntitwokirenga ko ngo umwigeme ari nko mu gihugu runaka tuce tumuzana yiyandikisha ari muri icyo gihugu ariko mu gihe abona yuko ashobora kuza mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko n'igano rizobera mu Burundi n'igano ribera imbere y'imenyesha makuru n'amatelevizi atarukanye ubu mwigeme rero kwiza kuba ari ku butaka bw'u Burundi kugira gatatu yabagije kiransuze gatoya
wari wanahejeje kucisha yavuga ngo mwarahejeje kwitunganya kugira ngo utwo twose mwemeye muze mudutange wari wavuze ko iryo tongorira hari n'umuduga urahari
ikome
urakoze cyane trafite kandi Salomo ku murongo wa telefone ikaze ku ijuru rya Amerika kandi wisange gose
murakoze cyane manje kuba hamwiriwe
mwiriwe uherereye ga Salomo
je mwiriye mu gisagara cya Dar es Salaam muri Tanzania
Dar es Salaam Tanzania
ego
ni kibazo cyangwa intererano kwa Andre
ni kibazo duto tumfise nshaka kuvaza
vunagura
Eko ubwa mbere ahandi mu bindi bihugu bari batsa kuri virginité ku busugi bw'abakobwa iyo bashaka gutora miti w'igihugu izi yuko nunga ari byo baba si batsa ko ikindi nacyo nchambaza barafatira ku myaka ingahe kugira ngo bashobore gutora uwo abari mwiza mu Burundi bwose Ego nuko tubazo nshobora kuvuna kurambasa.
Ego utubazo twose ubajije Andre yari yatwishuye Andre uvunagure kugira ngo duhe amahigwe nkababiri banyuma bashaka kubaza utubazo dushasha.
Imyaka isabwa kugira ngo umukobwa yiyandikishe mu higanwa ni imyaka iri hagati ya 18 na 25 aho umugeme yose ashobora kuze kwiyandikisha ari hagati y'iyo myaka. Akazi ka kabiri iby'ubusugi gina ahantu kwishura yuko duhagarana cyane cyane twe kiduhagarara ko nuko turaba yuko ataribaruka atarakora ubugeni akiri nubwa umuseribatea ibyo bindi tuba tugiye mu yindi domaine tutari kurirwa n'amategeko
urakoze cyane Emil ikaze ku ijuru rya Amerika
urakoze cyane
uherereye he
ngo ni twaisha cyemere Federico ndi mu Rwanda mu karere ka Nyabihu
ikibazo canke intererano
kibazo na kinwererano na uwo mugabo ndashaka kugira ngo mubaze hadi wacu mu Rwanda ko umukobwa wujuje ibyangombwa cyangwa se ukwiye ari wa wundi ugomba kuba yuje imyaka 21 nkaba numva mu Burundi bari kuvuga ko ari imyaka 18 se nta kibazo mu buzima busanzwe bishobora guteza tujyaniranye n'imibereho y'umwana ko tuzi yuko twebwe iwacu mu Rwanda imyaka ikwiriye ni imyaka 21 none nkaba ndi kuva mu Burundi ngo ni 18 uwitoreza kuba Nyampinga ese uwo Nyampinga w'imyaka 18 mu Burundi Sara kuye koko
urakoze
rwose ntabwo ashobora kujanwa mu bindi bintu bishobora gutuma ashobora kuba nk'umugore vuba atarakwiza imyaka 21 kandi twaje mu Rwanda twemera imyaka 21
Andre umvise akabazi iyo myaka mufatira kubwo nta kintu izohava yica ku buzima bw'umukobwa bw'umwana w'umwigeme haba ibyo abwirizwa gukora haba ibyo ategereza kwitaho canke ibindi byinshi
ahantu banza nkavuga yuko waduhamagaye ahubwo ngira ntiyakurikiranye igenwa ryo mu gihugu cyiyo kuko imyaka siyo ariko aravuga ko hariyo n'abari bashitse muri ya 20 bari bafite 18 19 20 n'uwatomu no mwaka ngirayo tohoza kamenya imyaka yiwe ariko cyo n'umuntu yovuga nuko imyaka 18 imbere y'amategeko yo ngahe mu gihugu cyacu ni imyaka umwigeme aba ashobora kuvuga abasho no gushinga ugwiwe abakuze abashobora no gufata intumbero z'ubuzima bwiwe ariko si icyo ushatse guhagarara ko nuko uwo mwigeme afite imyaka 18 hagati ya 18 na 25 uwo togwa wese avuze ko ari hagati y'iyo myaka kandi n'umwigeme bimaze kugaragara yuko abaciye ubwenge kandi abashoboye kurangura ibikorwa bitandukanye ku gihugu cyangwa ku kibano cyiwe
urakoze rwose Andre mu kanya gatonya mu minota mikenya cyane ijambo rya nyuma ubwire abigeme bariko baratwumviriza cyangwa uwo wese ashaka kwigerageza muri iryo higanwa
Ego akajambo kanyuma umuntu yohereza ko nuguhamagarira abigeme tubabwira yuko ihiganwa ryo gutora umurundikazi umwigeme w'umurundikazi biza kandi acyubiye ryatanguje cese ukwiyandikisha byatanguye guhera itariki imwe z'ukwezi kwa Ntwarane bizoheka itariki 16 z'ukwezi kwa kane ni iminsi 46 kwiyandikisha abigeme bose barahawe ikaze abari mu ntara makomini mu mazo mu mitumba cy'igihugu cy'u Burundi bashobora kwiyandikisha bakadukwiyandikishiza hani Bujumbura cyangwa bakatungikira kandidatire zabo ku rubuga ngurukana bumenyi nababwiye hano kandi kimwe umuntu yobwira nuko tuniganwa muno mwaka tuzotanga udushimwe dushimishije cyane harimo umuduga hamwe n'itongo hano kugira ngo nibakobwa babumve yuko nabo nyine bashobora kugira amasi cyangwa amatongo y'iwabo bagaba kuko murazi yuko hariho nuvuga deba kuri icyo kibazo twatse kwerekana yuko nka sinye twatse kwerekana muri mu Barundi yuko no mwigeme none nashobora kuronka itongo ashobora no kuritunganya aba mu rugo kuyo cyangwa mu gihugu ciwe.
Urakoze cyane gose
bisigaye ngira nuko kwashimira.
Urakoze cyane gose Andre Hakizimana, tukibutsa yuko umuvugizi w'ishyirahamwe Burundi Event iriko riratunganya ihiganwa rya Miss Burundi umwaka w'2018. Wakoze cyane gose kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Diane, ndashimiye cyane ishamirizi ijwi rya Amerika, ndashimiye cyane n'abatwumvirije muri kino kiganiro.
Yego, abandi dushimira ni mwebwe nshuti bakunze mariko mutwumviriza muri rya nino. Yakoze mugenzanje Fatuma Limasi Kalala, yashize hamwe amajwi na ingenieur bari kumwe mu buhinga bw'ibyuma, na Diane ni nahazwe na remeshege ikiganiro muri sanga cuno munsi. Turasubira saa 12 mu makuru akiriko aratunganywa ijya nino. Muragumiza rero ko umurongo ku ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
VOA Afrique.